uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'ibibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rwa radio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Karara mu ruganda nibacura ndabaramutse ndabaha nikaze. Turi ku munsi wa kane wa nyuma usozera ukwezi kw'icenda mu 2022. Ukwezi abana b'Abarundi basubiye gutanguramwo ivyigwa. Muri kino kiganiro tugaruka ku nteguro y'ishure nshingiro ibishasha mu mwaka w'2022. Inyuma y'imyaka itandatu abanyeshure bari muri iyo nteguro ya leta, bamwe mu bana bize ishure shingiro gushika mu mwaka w'icenda bakabura aho bungururiza amashure y'imyuga, bimarira iki mu buzima busanzwe barimwo? Abavyeyi babona gute icyo ishure shingiro rifasha abana babo? Tubafitiye kandi n'insiguro y'umuhinga yanonosoye ibijanye no gutunganya inyigisho, yahoze ari umushikiranganji w'indero Gamariel Ndaruzaniye. Muza gukurikira mu kigabane twahariye umutumire. Karara mu ruganda nibacura sangwa ikaze. Ishure shingiro rimaze imyaka itandatu ritangujwe mu Burundi, imwe mu ntumbero iyo ndinganizo inakoreshwa no mu bindi bihugu vya Afrika, no kwigisha abana kwiyungunganya mu buzima kuva bakiri bato. Mu gihe uguhitira kubayobewe bisa n'ibitategekanijwe muri iyo ndinganizo bituma abana benshi bahebeshwa amashure. None integuro y'ishure shingiro itegekanye iki? Inesi Gakiza abitubwire.
Ishure shingiro ryatangujwe mu Burundi mu mwaka w'ishure w'2013 ushira 2014. Muri iyo ndinganizo amashure y'intango amara imyaka 9 mu gihe yahora amara imyaka 6. Ishure shingiro ni umugambi w'ishamwe mpuzamakungu gita indero UNESCO wo guha amahigwe abana benshi bashoboka yo kuja mu ishure Education pour tous mu rurimi rw'Igifaransa. Uburundi bwatanguje uwo mugambi ngo buhambye ibindi bihugu byo muri Afrika no mu karere byawutanguje kuva mu myaka y'2009. Muri iyo ndinganizo nshasha bashimikira ku nyigisho z'imyuga ngo bahejeje iyo myaka 9 y'ishure shingiro bataronsa amahigwe y'ukubandanya bashobore kwiyungunganya mu buzima. Intonde nshasha z'ivyigwa byo muri iyo ndinganizo zatanguranye n'imyaka 7-8 hamwe n'uw'icenda. Imyaka mu ndinganizo ya kera yari iy'amashure yisumbuye. Mu mashure y'intango urutonde rushasha rw'ivyigwa rukaba rwatangujwe mu mwaka w'ishure uheze w'2019 ushira 2020. Ishure shingiro rimaze imyaka 6 ritangujwe mu Burundi. Ugo rutonde rwatanguranye n'umwaka wa mbere w'amashure y'intango gusa, bategekanya ko bazoza barahindura intonde z'ivyigwa z'imyaka ikurikira umwaka inyuma y'uwundi. Abahejeje ishure shingiro mu mwaka w'icenda bakora ikibazo cha leta gisozera izo nyigisho. Ikibazo casubiriye icahora gikogwa mu mwaka wa 6. Umwaka w'ishure w'icumi nawo ukaba warafuswe. Abahejeje uw'icenda bamenye baja mu mwaka w'11. Icibonekeje rero kuva iyo ndinganizo y'ishure shingiro itangura nuko abana benshi cane bayimwa amahigwe y'ukubandanya amashure yabo, kuko uko bitegekanijwe abatakwija amanota y'ukubandanya mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro ntibaronke nayo kuja mu mashure y'imyuga badahawe uruhusha rudasanzwe na leta, ntibaba bemerewe gusubiramwo umwaka. Ibihumbi n'ibihumbi by'abana basha bahagarikira amashure yabo mu mwaka w'icenda. Akarorero abaramuwe ubwa mbere niyo ndinganizo y'ishure shingiro mu Burundi hari mu mwaka w'2016. Kubagera 210,000 bakoze ikibazo cha leta hungurujwe 130,000 gusa. Abangana 180,000 baba bahereje amashure yabo muri uwo mwaka w'icenda.
Nivyo koko Inesi Gakiza, abahejeje mu gice ca mbere c'amashure shingiro bafise ingorane zitari nke zituma batabona kazoza kabo inyuma yuko baba barungitswe iwabo bananiwe no kubandana amashure. Bamwe bakora imyuga ibavuna kandi itinjiza amafaranga ashobora kubatuma bikenura. Merkiade Nahayo ni umusore ahejeje umwaka w'icyenda twamusanze hakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu kwikinga. Yaganiriye na Reveriano Bazikamwe.
Ahandi ku gituro cy'amakinga mu gisagara cya Bujumbura mu buraruko muri abo bunguruza abantu harimwo imiyabaga yahejeje amashure irabura icyo yokora niko kurondera akazi ko gutwara abantu n'ibintu babanje gukotesha amakinga. Twaganiriye n'umwe muri iyo miyabaga twamutije izina rya Nahayo.
Jewe nari ije nshinga amashuri icenda irikinga ndarinyonga kubera nabuze ikindi kintu nokora nukuvuga sinu iji wanje nta bubasha afise bwo kuba no kwigura iji wanje muri naryo nshenda muri 1500 buri munsi hari igihe ndayabura hari igihe ndayaronka tubayeho mu buzima bubi nyene nshumbuka ati nta kundi ntagukuru norondera ikinga nje ndaraba ko tworonka n'ibijumbu byo kurarira canke ukundi kuntu twobaho natwe twiyunguruje.
Uko bashika kuri 30 kuri icyo gituro kumwe na Nahayo bose bahejeje ayo mashuri. Kuri bo babonye ko gusubira kurondera uwundi mwuga bukora ko bari gutumwanya wundi mu gihe babona ko imyaka 9 bamaze biga isa nk'iyabaye imfagusa.
Nta kuntu nari kujya mu mashuri y'imyuga kuko n'uyu ni umwuga Imana niyo yashaka izaduhindura turonka uwundi mwuga dukora. Niyo mpamvu nahisemo kuba ndaronka ikinga kuko aribyo nabonye byoroshye. Abo turi ngaha kuri uyu mwuga turarenga nk'abantu 30 twese twaviriye mu ishuri rimwe turi ibibazo bitandukanye by'imiryango nk'uko nyine wumva twiyicariye aho uko nyine twiyongera amakinga. Narahombye kuraje imyaka n'amadindi nyuma y'ishuri uyu munsi nk'abanyonga ikinga birateye ishoni ariko kubera nta kundi kuntu tubayeho duca tubyemera.
Nahayo abona ko atawundi muti leta ikwiye kubaronsa imitahe bagakora urudandazwa canke ihindure politike y'ukwigisha abana bashobore gusubira ku mashuri.
Burya nubwo nshya ndashoboye ngo nshobore ku ishuri nashobora ku ishuri ariko kubera bidafunda nshya ndabyihuta bikaba nk'ibyo ntabona nyine mwe nagenda muri 1500 ku munsi hari igihe ntahera 2000 cyangwa 3 ku munsi wose amakinga nayo yarazimbye ibyuma by'amakinga byarazimbye ubu ikinga rishyashya rikuri 300 400 ni ukuvuga icyo twashaka nka leta yoraba uko ntidufasha cyangwa ikaduha ubuzima nk'abantu b'abashomeri nyine kugira natwe twiyunguruze abo bikunda dushobore ku mashuri.
Abanyeshure barenga 34 nibo bari gutaha iwabo uyu mwaka kuko bari bananiwe badafise uruhusha rwo kubandanya biga. Imana yarakinze kuko inama shikiranganje yavuye iha uruhusha rudasanzwe ubushikiranganje kugira abo bana basubire kubagerageza badubure. Ababyeyi bakizera ko hari n'abakeya bazorokoka bakabandanya amashuri.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Abari 34 mu gihugu babuze amashuri yo kwigamo y'imyuga kandi bari bagenewe bayikwiye barayikoreye ayo mashuri barayakoreye irababaje. Izo ni za ngaruka zo kutumvikana n'amakungu icyacuga kiri kiri hagati y'u Burundi n'amashyirahamwe yegukirawuni ishyirahamwe mpuzamakunguni nk'uyo aba ari mu gihe cyiza avugana n'ajya amashyirahamwe yajejwe iby'abana n'iby'amashure nka za UNICEF bari gufasha ntibari kubura n'ayandi mashyirahamwe yakorera mu gihugu agasaba imfashanyo abo bana bakiga.
Jewe nibaza ko ahubwo ko yahisemo kubadubuza ikabahitiza jewe nibaza ko byari byiza gusumba kuko ayo mashuri y'imyuga babasenderamo sinibaza yuko ari ikintu gitoya abafasha. Aba abanyeshuri 34 ni abanyeshuri benshi cyane, abo ni benshi cyane bagiye mibaba rero benshi baraba kuja muri iyo myuga babasenderamo ntacyo bagiye gukurayo bakaca bahitamo kwirondera ubuzima bwabo busanzwe. Benshi nibyo bashobora bahitamo ko bavuga ati n'umwe ntacyo dukoramo bike bakajya bakaba nta kintu kizima bagiye gukora muri iyo myuga ngo se bashobora bahitamo gufata ubuzima bw'iyo muntu icyo akora wenyine. Byiza rero nayo bareka bakaza baradubura ariwo udubuye akadubura hama amenye akamenya kungurutswa kuko no mu myaka yahera siko uwudubuye ntiwaca bamwirukana cyangwa bamukure mu ishuri y'abajere mu ishuri y'imyuga yaradubura agasubira mu mwaka ari naho yarimenya hari n'abayishuramo inshuro zibiri zitatu ariko uburira bakamenya bagaheza.
Ni ibikore leta ni ibikore irabishoboye uraje uko yahora yihaya
Karahara mu Rugara umutumire
Gamariere ndaruzaniye mwaramutse
mwaramutse neza
yegome kumwaka abana barugwa mu bihumbi 230 barasezererwa mu mashure nshingiro harabaca baja mu buzima busanzwe nabandi babandanya mu mashuri y'imyuga iyo politike y'ishure shingiro mwe muvuga kwiki
politike y'ishure shingiro ifatiye kwishaka igihugu cyo kwigisha abana bayo bose ushika ishoboye jebaho ninjira hari kibazo cy'ukurengana umwaka wa gatandatu none ubu ikibazo kigezaho barengana umwaka w'icyenda mu byerekeye imbere rero no kuvuga yuko umwana atanga uyu mwaka wa mbere ashobora kwizera hamwe n'umubyeyi ko azogera umwaka w'icyenda kuko amashuri ariho kumbuye kitse barimo bakwiye ni ukuvuga rero yuko guheraho n'ayindi mu 90 gushika ubu abarundi bagezaho abana batanguye uwa mbere bizera guheza 90 icyo rero ni ikintu cyakiri imbere kandi kigenda hose ubu icyo bakigezeho rero kiza kugora nuko leta yogira ihangiro y'uko umwana atanguye umwaka wa mbere yizera gushika ku rugigwa universite aheza secondaire ibyo rero ngira niyo hangiro yokurikira turaga ibitigiri
uyu muce w'abana biga bagashika mu mwaka w'icyenda mwabivuze muti biri mu ihangiro ya leta mbega abana bahejeje ishure shingiro boba baronka ubumenyi buhagije kugira baze bitunge muri kazoza
oya cyane na gatoyi kuko icyo babateguriye ntibizi imyuga ngo bitegure icyo gituma bari bibajije yuko boja muri amashuri bita d'enseignement de métier de formation professionnelle mu gifaransa campizale mugabo urumva ayo mashuri ntiyateguwe neza kuko mwumvise ntibagira ibikoresho bikwiye ntibagira abarimu babitsindiye biragoye rero aho bari bibajije ko boja hari ikibazo icyo kibazo rero ni uko mu mwanya batarongende bunguruzwa leta yoraba ingene vuba hamwe n'abafashanya nayo ni kuvuga ndabivuze mu gifaransa la cooperation internationale la cooperation du privé kugira bashobore kuronka ko ayo mashuri yahora bakira asubira gukora icyo mugabo iyo nishihambaye mugabo muri iki kiringo ategerezwa kuba bitagenze gutyo kudubura gusubiramo bizoca bishika mu kiringaho naza mu ya gatandatu abavyeyi bagira ngo ubudasibiye ntamenya bica byica icyo twakoze kera amashure fondamentale azoguma buri ibibanza kuko barondera ingene basibira icyo rero sihangiro na gatoyi ukurendere bunguruzwa mugabo uburyo ibyo bugoye icyo cyose cyangwa mu nyuma
mwakigarutse ko mugira muti leta yagize neza gusibiza abana mu mwaka w'icyenda kukura iyo baja mbe ku mwana ari muto ku mwaka n'ikiringo gitoyi mubona byogenda gute koko kugira ngo mu kiringo cy'umwaka umwe abana ntibabandanye basibira
iwe nibaza yuko cyo kibazo kita mwizi avindi mwerekeye integuwe njene mashura kurugwa la planifikasyon skole zifatiye kuinge ne iti giliza wa anabza mashure vile statistike skole miwazako umushikina chingwa wa mashure yogila za kurawa abahinga wa mashure wakora na mugihugu abahinga vuma shira hamwe mwuzi makungu abfasu Burundi abahinga muri sector privé y'Burundi zokoresha abo twigisha bakaraba ingene basubira kwiga neza iyo planification scoring zogenda arakeneye rero umuntu ukora ibyo bintu gusa muri uwo mwaka ikamuha integuro y'ingene ibintu zogenda agafata ingingo ashingiye kwiga uko mbona naronde ibitigiriza amashuri mu mafetatisi scolaire nashoboye kubona aho baronde abandi zanyuma nize muri 2018 mu 2018 ni ukuvuga rero ntibigifasha ubwubo muri 2020 kubifatira ko ngo ashinge ingingo arakeneye rero umuryi umufasha kandi wihuta kubwira uraba ufatiye kuri ibyo bitigiri n'ihangiro bafite mu gihugu itokogwa n'ayahandi ubwira abaza ababyeyi usibira umubyeyi abanda mwana we yasibiye wenyine ntabona icyo bica mu gihugu ababyeyi ntibagira inyishu yifuza gusa ko umwana abasibira ntibibaze uwundi icyo rero kizotuma aho twari tugeze muri ecole fondamentale hasubira inyuma ntihatabe inyishu itomoye uwo mugwi rero w'abahinga bafashe umushikirangandi ufata inkingo kandi nibaza ko azobigira byotuma bigene bigenda akaba inyishu
urakoze cyane umushinga nahe ngaruzaniye ku nsiguro muduhaye nibutse ko ahoze uri umushikiranganji w'indero
murakoze cyane
arakenuye Gabariele ndaruzaniye yari umutumire w'ikiganiro Karahara mu Ruganda ntibacura ni nano rero nciye ndagisozera mwakoze kudukurikira bakoze bagenzanje Reveriano bazi kamwe na Ines Gakiza twafadikanije kukibategurira mwari kumwe na Patrick Mitabaro irindi sango azobari kwigenekereza ya 29 z'ukwezi kuza ku 10 mugira amahoro iwanyu mwese.
Cari kiganiro Karahara mu Ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo
RPA Inzamba na Radio Televiziyo Renaissance
fashijwe mu by'uburyo na Free Press Unlimited.
Mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku nimero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6.
Karahara mu Ruganda ntibacura.